ఇది న్యూస్ విత్ అమెరిక్. ijwi rya amerika ribashikiza ibiganiro byaryo iminsi yose mu kirundi no mu kinyarwanda i washington dc. Mwaramutse nshuti mwese muduteze amatwi muri iki gitondo cyo ku munsi wa mbere itariki 11 z'ukwezi kwa gatandatu mwaka w'2018 kuri mikro muri kumwe na Fiden Yongapfa.
Kabaye akaryo ku Burundi ko baduha ijambo tukagira icyo dushikirije ku buryo turiko turakoresha mu kugwanya urudandazwa rw'abana babigeme.
Woni Jacques Nshimirimana umukuru w'urunani rw'amashyirahamwe yitaho ibibazo by'abana mu Burundi FENADEB mu nama i Bogota ku murwa mukuru w'igihugu cya Colombia avuga ku ntambwe Burundi bugeze ko mu kugwanya ubwo rudandazwa rugwigwa cyane cyane kubigeme n'abakenyezi. Turavuga no ku munyororo w'impaga w'imyaka itanu ihadabu ry'amafaranga 200,000 waciriwe abacamanza babiri ba sentare y'intango ya Cankuzo mu Burundi. Turabafitiye n'amakuru makuru y'inkino yabaye mu mpera z'indwi turangije mu Burundi no mu Rwanda. Marareka dutangurire ku makuru avuga hirya no hino ku isi twateguriwe na mugenzi wacu Oriane Itangishaka. Waramutse Oriane, utubwire amakuru udufitiye muri uyu mwanya.
Urakoze cyane Fidel Niyongabo, ndabashimiye ndabaramutsa na mwese muduteze amatwi muri kino gitondo cy'umunsi wa mbere. Duhera amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Muri Aziya, Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump n'umukuru w'igihugu cya Koreya ya Ruguru Kim Jong-un baraye bashitse mu gihugu cya Singapore hejo ku munsi wa Mungu. Abo bategetsi bashitse muri icyo gihugu mu nama y'imboneka rimwe Trump yise ko ari akigoro kamwe rudende mu twigoro tw'amahoro. Trump yashitse muri Singapore, igihugu kizwi kuba atacegamiye muri inama y'abakuru b'ibihugu babiri mu ijoro ryo ku munsi wa Mungu. Yiteguriye kubonana n'umushikiranganje mukuru wa Singapore Lee Hsien Loong kuri uno munsi wa mbere. Ejo ku munsi wa kabiri naho niho azocabonana na Perezida Kim mu nama ya mbere y'imbona nkubone itari bwabe hagati y'umukuru w'igihugu cya Koreya ya Ruguru n'umukuru w'igihugu cya Amerika. Imbere yuko ashika muri Singapore, Trump yavuze ko atazi neza uko iyo nama yo ku munsi wa kabiri izogenda. Kim yashitse muri Singapore amasaha make imbere ya Trump yakirwa n'uwo mutegetsi mukuru wa Singapore Lee Hsien yamwakiriye ku kirimba. Ntibiramenyekana neza ivyo Trump na Kim perezida wa Korea ya Ruguru biteguriye kumvikana ko canke niba iyo nama izovamwo amasezerano ahagarika ihingurwa ry'ibigwanisho ruhonyanganda vya nucleaire igihugu ca Korea ya Ruguru gifise. Handi naho Leo Sarkazian yatanguye yongera atakora ibijenye n'ukwegeranya ibiganiro vy'ijwi rya Amerika mu kiganiro Music Time Africa yarayita vy'Imana kuri uyu wa gatanu ku itariki 8 z'uku kwezi kwa gatandatu. Uwo mutama yahoze akorera ijwi rya Amerika ikiringo kinini yarafise imyaka 97. Sarkazian yamaze ikiringo cy'imyaka 50 agendera umugabane wa Afrika yumviriza imiziki acuraranga n'imiziki kumwe n'abanyagihugu ba Afrika yongera afata amajwi yabo. Aya majwi niyo yahavuye akoresha mu gutanguza ikiganiro cyavuye kimara ikiringo kinini cyane hano ku iradijwi rya Amerika mu rurimi rw'Icyongereza. Leo Sarkazian yatanguje ikiganiro Music Time Africa mu mwaka w'1965 akaba yagendeye mu bihugu hafi vyose vya Afrika acuraranga umuziki yongera afata amajwi y'abanyagihugu. Yahoze kandi ari umusirikare wa Amerika azofubwa mu gisagara cya North Andover muri leta ya Massachusetts mu cubahiro ciwe nk'umusirikare wa Amerika. Muri Afrika naho abategetsi ba Misiri na Ethiopia bamenyesha ko bashoboye gutera intambwe mu biganiro byabo byerekeye ukugerageza gusangira uruzi Nile rufatanye ibyo bihugu byembi. Ibyo bihugu bimaze igihe kitari gito biri mu matati yerekeye urugomero leta ya Ethiopia yatanguye kubaka kuri urwo ruzi Nile. Umugambi wa leta ya Ethiopia wari wateye amakenga leta ya Misiri kuko bashobora gukena amazi igihugu gisanzwe gikoresha ava muri urwo ruzi nyene. Nigwarangira kubakwa ubwo rugomero rwa Ethiopia iriko irubaka rwiswe Renaissance ruzoba rufise agaciro k'imiliyaridi zine z'amadolari y'Amanyamerika kandi rukazoba ari urugomero rwa mbere runini ruzoba rutanga umuyaga nkuba muri Afrika ugereranije n'ibindi kuri uwo mugabane. ejo ku munsi wa Mungu umushikiranganje mukuru wa Ethiopia Abiy Ahmed yaremeye ko leta ya Misiri yemereye leta ya Misiri yuko urugomero rushasha bariko barubaka rutazogabanya amazi Misiri ikeneye. Ejo ku munsi wa Mungu inyubakwa yari ibitswemo amajwi yavuye mu matora y'abashinga amateka ku mugwa mukuru Iraq wa Iraq i Baghdad yaradutsemo umuriro irasha. Abanyagihugu basaba ko ayo matora asubigwamo. Abajejwe kuzimya umuriro bihutiye gushika muri ico kibanza kuzimya umuriro waturiye imwe mu nyubakwa y'amagorofa yari ibitswemo amajwi hamwe n'ibindi bikoresho by'amatora. Abajejwe amatora nabo banyarukira muri izo nyubakwa gusohora bahungisha amasandugu yari arimo amajwi. Abategetsi bavuga ko bibaza ko atamajwi yononekaye. Icyateye uwo muriro ntikiramenyekana. Yamara Salim Erjubur, umukuru w'inama ishinga amateka yari hasanzwe, avuga ko biboneka ko cyari igikorwa cyateguwe n'abantu. Arjabir avuga ati icyo cyaha cyo guturira inyubakwa yari irimo ivyavuye mu matora ni icyaha cyateguwe gikorwa mu ntumbero yo kunyegeza amanyanga yabaye mu matora amwe no kubesha abanyagihugu no guhindura ibyifuzo byabo. Aljabur atatowe mu bashinga amateka bashasha asaba ko ayo matora y'abashinga amateka muri Iraq asubigwamo. Handi naho ku munsi wa gatandatu windwi turangije umunsi wa nyuma w'amanama y'umurwi G7 w'ibihugu indwi by'ibihangange ku isi, umushikiranganje mukuru wa Canada yatangaje ko hari umugambi mushasha wo gufasha abakobwa n'abigeme ku isi.
Urakoze Oriane ku makuru uhejeje kudushikiriza. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC, amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Burundi, aho umunyororo w'imbaga w'imyaka 5 ihadabu y'amafaranga 200,000 no guhagarikwa mu kazi imyaka 20 ari cyo gihano caciriwe abacamanza babiri ba sentare y'intango ya Cankuzo. Ubwo rubanza baruciriwe mu ntahe y'ikibiraho na sentare nkuru ya Gitega ku munsi w'Imana inyuma yaho bafatiwe itariki 6 z'uku kwezi kwa 6. Nestor Kayobera umuyobozi ajejwe itunganywa ry'imanza mu bushikiranganje bw'ubutungane yari yaje gukurikirana urwo rubanza akaba yashimishijwe n'ugwaciwe akanagabisha abacamanza bigenza nabi. Ibindi kuri iyi nkuru twumvirize umenyesha makuru wacu Fidele d'Antoine Nsabimana.
Bose uko ari babiri Nizigama Chantal na Tungimana Odeta abacamanza bo muri senari y'intango ya Cankuzo barengutse mu muzu zimbohe zirangwa n'ibara ry'icyatsi kibisi. Bose bari kumwe n'abashingwa manza bane babunganirira hamwe baregwa n'ivyaha bisa ari byo kugumuka, gucyoza urwego rwa perezida, gucyoza umushikiranganje w'ubutungane no gucyoza abacamanza. Kuri ivyo vyaha baregwa hiyongera ko ico guhungabanya umutekano hagati mu gihugu. Igihe cy'isaha 5:40 niho senari ya sasa umushikiriza manza yagirije Nizigama Chantal na Tungimana ku itariki 5 ukwezi kwa 6 mu gicegera cy'umukuru w'igihugu cy'u Burundi yatangutse sekeza ryo guca imanza mu buryo bubangutse mu ntara ya Cankuzo. Abacamanza babiri babura gushyirwa mu ngiro ry'urubanza. Yabagirije avuga ko mu gihe hagira abishyirwa mu ngiro ry'urubanza rw'itongo ku mutumba wa Nyamparahara komine ntara ya Cankuzo, Nizigama Chantal yashikwiye dekameter umucamanza yarashashe yanka kwico ikogwa gikogwa imbere y'inzego zikomeye. Umushikiriza manza yagirije Tungimana yafashije Nizigama Chantal kugikora ndetse akabagiriza bose ko bari bagiteguriye hamwe no gushira mu ngiro bagashira mu ngiro hamwe. Nizigama Chantal isiguye avuga ko yayatswe umucamanza uko yarazi ko ariwe yategerezwa gusasa muri urwo rubanza, akavuga ko yabikoze kubera ko umutwara muri yo sentare yari yamurenganije. Kubirago Odeta Tungimana aregwa ko yafatikanije na Chantal Nizigama mu kwararaza ubutungane. Uburego avuga ko yabikoze kugira ngo barenganurwe n'ababigejwe. Abunganira baregwa bose bagiye barafata ijambo bavuga ko umushikiriza manza ari karavanga ivyaha ariko sentare ikabereka ingingo umushikiriza manza yafatiye ko inyuma y'impari nyinshi hagati y'ababuranyi sentare yasavye impande zibiri ziburana gusozera imburano. Umushikiriza manza yasavye sentare guhanisha umunyoro w'impaga w'imyaka 5 abo yagiriza ni hadabu y'200,000 kubera ko bagirizwa basanzwe abacamanza. Yongeye kubasabira igihano c'imperekeza cyo kudasubira mu kazi mu kiringo c'imyaka 20 naho abaregwa bokunguruza urubanza kandi urubanza rugacaruja mu ngiro buno nyene abaregwa ndetse n'ababunganira bo basabye gucibwa amande gusenere cyo mu iherero wamaze iminota irenga gato 40 ikigaruka gusoma ngo yaciye ibihano uko vyasabwe n'ubushikiriza amanza niko vyakati wabaregwa umunyoro w'impaga w'imyaka 5 yadabu y'ibihumbi 200 kiyongeye kigihano cimerekeza cyo kudasubira mu kazi ngiringo cy'imyaka 20 iyo ngingo cija mu ngiro buno nyene nese ari kayobera umushikiriza amanza wa leta akaba n'umuyoboza jeje utunganywa y'imanza mushikiranganje bw'ubutungane yari yaje gukurikirana ugo rubanza inyuma isomwa ry'ugo rubanza yabwiye ijwi rya Amerika ku rubanza rwagenze
twe twarakurikiranye kugira turabe uko bimeze ruheje gusomwa n'uyu musore nako twavuye ibujumba tukaza kuraba hayema ruburanishwa bose bumvirizwa nk'uko amateka abivuga tube rero tubonye urubanza baciriwe ni gihano kijanye n'amategeko nta byinshi bivuga ariko turabona ko ari sentare yarirongowe n'umukuru wa sentare nyene n'abandi bacamanza b'ingamunye
ibihano mushikiriza amanza yasabiye abaregwa nico gihano cace gihabwa abo nyene bagisabiwe ni ibisanzwe mu butungane
nibisanzwe arabisaba ariko sentare ka yuko bihuye n'amategeko biyo n'amategeko rero nta kibuza yuko sentare ibiba ntabwo ari rege singa ngumere gucyo ariko birashika ugasanga umushingwa umushikiza amanza urubanza yarusomye neza arutoza neza hanyuma akabasabira ibihano bitacu umutima bitarenge kandi bihuye n'amategeko sentare isanzwe bimeze neza bihuye n'amategeko irabibaha nkuko vyagenze nibaza ko ari bisanzwe ariko ntangorane barashobora barafite uburenganzira bwo kunguruza
abagirizo bavuga ko bagiye kunguruza urubanza rwego rw'ubutungane rukurikira urubanza rubaye mu gihe Melo Antine Kanyana umushikiranganje w'ubutungane mu nama yagirishije abacamanza n'abashikiriza amanza mu ntara ya Ruyigi itariki 6 za kuno kwezi yagabishije abakora mu gisata cy'ubutungane uwo mushikiranganje yemeza ko batagiye kwihanganira abacamanza bigenza nabi na cane cane abafite ingendo yo kugira ibiturire igitega Fidel Antoine Sabimana ku bw'ijwi rya Amerika
banywanyi n'abakunzi b'ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda twamenyeshe ko mu gihe imirongo ya FM musanzwe mutwumvira ko yoba ifise ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa short waves mu gitondo guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 mwatwumvira kuri metero 25 metero 31 na metero 41
Burundi buri mu bihugu ku isi rihabwa amanota meza mu bijanye no kugwanya urudandazwa rw'abana n'abigeme mu nama yabereye i Bogota muri Colombia kuva ku igenekerezo rya gatandatu ku kwezi gushika ku munsi wa gatandatu w'indwi turangije ibihugu vya rutura harimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika vyiyemeje gufata mu mugongo Burundi muri uwo mugambi mugenzi wacu Eloge Wirika neza yaganiriye na Jacques Nshimirimana yari yaserukiye Burundi muri iyo nama yaduteguriye inkuru ikurikira
Igihugu cy'u Burundi cyashyaserukiwe muri iyo nama n'urunani rw'amashyirahamwe yitaho ibibazo by'abana mu Burundi FENADEB Jacques Nshimirimana mukuru w'urwo runani yemeza ko bari bitavye iyo nama yabereye i Bogota muri Colombia bashimye cyane intambwe u Burundi bugeze ko mu kugwanya urudandazwa rw'abantu na cyane cyane rw'abigeme n'abakenyezi n'ubwo rucibonekeza
kabaye akaryo ku Burundi ko baduha ijambo tukagira ico dushikirije ku buryo turiko turakoresha mu kugwanya urudandazwa rw'abana babigeme murazi yuko ico kiza caduteye kuva mu 2015 niho cagize ingufu zidasanzwe natwe turagihagurukira turafashanya n'abajejwe intwaro leta irajamwo vyukuri nabo bantu barabona yuko ari urunani rw'intamenwa hagati y'abari mu mashirahamwe n'abari mu nzego zitandukanye mu bushikiranganje tandukanye naho bakibikora ntibabikora kumugaragara nk'uko byari bimeze mu 2015 ntibabikora kumugaragara nk'uko babikora muri Sudani ya Majepfo muri za Eritrea za Maroc za Ethiopia n'ahandi baratangaye kubona u Burundi bushobora guhaguruka bugahangana n'abantu badandaza abantu kuko n'abantu baba bafite uburyo bwinshi bakoresha ingufu nyinshi batanga ibiturire bakoresha mbere n'abarundi bene wacu tuca tubonegwaho n'ukunatera kamo ibihugu yarutura gushigikira utwo twigoro tw'abarundi kuko iki kibazo cyo kugwanya urudandazwa rw'abantu ni kujya isi yose yahagurukiye ikibazo cyo kugwanya iterabwoba
Nshimirimana amenyesha kandi ko ibihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubushinwa n'amashyirahamwe mpuzamakungu yo mu bihugu bya Buraya harimo Ubufaransa, Ubudage na Luxembourg yiyemeje gutanga uburyo bwo gufasha kugwanya urudandazwa rw'abantu mu Burundi ariko kandi hari n'ikindi wa n'igihugu ciwe bahungukiye
Twebwe rero nk'abaserutse muri inama ku izina ry'amashirahamwe aranira agateka k'abana mu Burundi, twarakengurutse yuko kabaye akajyo kukumenya iyo abandi bageze, n'ukumenya yuko icyo kibazo twahora twibaza ko ari cyacu twenyine, ari kibazo cy'isi yose, ari kibazo kiri no mu bihugu bya Rutura, mbere n'ikibazo kiboneka mu bihugu bikize gusumba no muri ibi by'iwacu bikiri mu nzira y'amajyambere. Rero twaraganiriye, turahanahana ibyiyumviro, turasezerana n'ingene tugiye gufashanya hagati y'amashirahamwe, tugafashanya n'amareta yacu mu gutorera umuti icyo kibazo, kandi turizera yuko tuzobishobora.
Imbere yo kubishika ko abaserukira ama leta n'amashirahamwe yigenga bahuriye Bogota bagarutse ahanini ku kibazo cy'abana bononwa na ba mukerarugendo, baca biyemeza gushyiraho amategeko yo kurwanya ubwo bubisha mu bihugu bitandukanye.
Kuko bimaze kuboneka yuko mu bihugu byinshi cyane abantu bava mu gihugu baja mu kindi bagiye kwinezereza, bagiye kuruhuka, bagiye mu bukerarugendo, ariko bakavaho bononye abana, bakavaho bashurashuje abana, bakavaho bakoreye ibizira abana bo muri ico gihugu baba bagiyemo. Ivyo rero abajejwe agateka k'abana ku isi yose baravuze ati ni kibazo gikwiye guhagurukirwa kigatoregwa umuti. Hariho rero ibihugu bigeze kure biza byaramaze gushiraho uburyo burashe bwo kugwanya ubwo bubisha bukoregwa abana. Hariho n'ibindi bikiri inyuma, ariko kandi navyo nyene byamaze gufata intumbero y'ukugwanya ubwo bubisha.
Uburundi naho buhabwa amanota meza mu vyerekeye kugwanya urudandazwa rw'abantu gushika ubura cibonekeza. Umugugaramiwe kurusha na bakenyezi n'abigeme baje kugurishwa mu bihugu by'Abarabu. Mu mpera z'ukwezi kwa kane uyu mwaka honyene habagera kuri 29 bafatiwe na Nairobi bagire bajanwe muri ivyo bihugu. Hagati mu kwezi kwa kane naho hari hafashwe abandi batandatu inairobi nyene. Urubanza rwa bamwe mu bagize ubwo rucuruzwa rw'abarundi kazi rwarashashe ku munsi wa gatatu w'indwi muri sentare ya Milimani Court ku murwa mukuru wa Kenya. Umurundi umwe n'umwara wafite akabira k'abakenya nibo bariko baraburanishwa. Ku itariki ya 21 uku kwezi niho bazosubira kurenguka muri sentare, ico gihe bazokwagirizwa n'igipolisi kijejwe amatohoza mu gihe ubushize humvirijwe abatangabuhamya b'abarundi kazi. Eroje Burika neza Nairobi ijwi rya Amerika.
Radio ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Umwanya w'amakuru y'inkino zabaye mu mpera zindwi turangije mu karere k'ibiyaga binini. Dutangurire mu Rwanda aho dutega amatwi Jean Claude Munyandinda atubwire ku ihiganwa mpuzamakungu rya volleyball ryabaye ku munsi wa gatandatu n'ejo ku munsi w'Imana.
Mu mukino w'intoki wa volleyball ejo ndi kwa gatandatu ndetse neje ku cyumweru hani Kigali habere irushanwa mpuzamahanga ngarukamwaka rigamije kwibuka abantu bose bagiraga uruhare mu bikorwa by'umukino wa volleyball mu Rwanda bakaza kwicwa muri genocide yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Mu bakobwa ikipe ya kaminuza ya Nkumba yo muri Uganda niyo yatwaye igikombe, naho mu bagabo igikombe cyagukanwa n'ikipe ya Gisagara Volleyball Club. Amakipe 21 niyo yari yaserutse, 9 mu bakobwa na 12 y'abagabo. Kwa gatandatu habaye imikino mu matsinda ndetse n'iyo kimwe cya kane kirangiza. Ejo ku cyumweru ku bibuga bya volleyball by'Iremera habere imikino kimwe cya kabiri kirangiza yo guhatanira umwanya wa gatatu ndetse n'imikino ya finale. Muri kimwe cya kabiri kirangiza mu bagore, kaminuza ya Nkumba yo muri Uganda yatsinze ikipe ya Rwanda Revenue Authority ya maseta 3-2, naho ikipe ya banki y'ubucuruzi ya Kenya KCB itsinda APR Volleyball Club amaseta 3-3. Kuri finale kaminuza ya Nkumba yatsinze KCB Volleyball Club amaseta 3-1. Mu kiciro cy'amakipe y'abagabo muri kimwe cya kabiri kirangiza, ikipe ya Gisagara Volleyball Club yakuyemo APR Volleyball Club itsinze amaseta 3-3. Indi kipe ni Reg Volleyball Club nayo yatsinze kaminuza y'ubukerarugendo UTB amaseta 3-3. Mu mukino wa nyuma ikipe ya Gisagara Volleyball Club yatsinze Reg Volleyball Club ikipe y'ikigo kibirebana n'ingufu mu Rwanda amaseta 3-3. Robert Ndabikunze ukurikirana ubuzima bwa buri munsi bw'ikipe ya Reg Volleyball Club asanga gutsindwa ku buryo bworoshye byaratewe n'amakosa ya hato na hato.
Felicitation kuri Gisagara kuko izo merite wakinye neza, twakoze amakosa make yanjye nayo twakoze. Nuko wabibonye nayo dukina twawitegereje neza, twagiye tubisiga inshuro nyinshi, twagiye ku mata 20 turi imbere ndetse na 22, ariko bikarangira n'ubundi neza nkaho dutwaye match. So nta makosa maya agomba gukosorwa, cyane cyane aho set irangirira, numva tugomba kubikoraho kugira ngo tubikosore.
kuruhande rw'ikipe ya Gisagara Volleyball Club umutoza Fidele Nyirimana avuga ko bagomba kwishimira intsinzi ariko banazirikana undi mukino uzahuza aya makipe mu rwego rwa championnat kwa gatandatu w'iki cy'umweru.
Ni match ikomeye burya finali nk'iyi ngiyi biba bitandukanye na championnat. Kuri shampiyona umuntu ashaka kuza akakwizirikaho. Naho yari finali nk'iyi buri wese washaka igikombe afite ubwoba. Urebye ni pressure bagize yo kumwagira igitego bya nyuma ariko ntabwo twabyitiranya n'ibizakurikira. Bizakurikira bwo n'ibindi kuko equipe ishano kuza ivuga ngo uyu muntu dutsinze gukira reka tumwihambireho ureho turo match ntago isa n'indi tubategura ibijyanye na championnat nkuko twabitangiye n'ubundi.
Tukivuga ku marushanwa arebana na gahunda yo kwibuka ejo ndi kwa gatandatu mu kino wo gusiganwa ku magare hakenwe intera ya gatatu mu irushanwa rya buri mwaka ry'igihugu Rwanda Cycling Cup. Iyi ntera yiswe Race to Remember yaturutse Kigali isoreza i Nyanza. Waje ku isonga ni Bonaventure Uwizeyimana wo mu ikipe ya Benediction mu karere ka Rubavu akurikirwa na Gasore Hategeka ukinira ikipe ya Nyabihu. Wabaye wa gatatu ni Didier Munyaneza wo muri Benediction. Twabibutsa ko intera ya mbere muri iyi Cycling Cup yari yatsinzwe na Didier Munyaneza naho mu ya kabiri wari wabaye wa mbere nanone yari Bonaventure Uwizeyimana. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Tuze mu Burundi naho twumvirize umenyesha makuru wacu Evariste nziko banyanka tubwire kwirangizwa ry'inkino zo kwinonora imitsi zabaye mu mpera z'indwi turangije mu gihugu.
Kuri w'Imana niho hasozerwa inkino zo kwinonora imitsi ku rwego rw'igihugu zigira 18 zihuza amashuri yisumbuye mu ntara Ngozi. Intara y'Indero ya Gitega niyo yabaye iya mbere muri iryo heganwa ryari rimaze iminsi ibiri rihuza amashuri kuko ku bikombe bitanu byari bitegekanijwe iyo ntara yatahukanye ibikombe bitatu. Abahiganwa babikoze mu gusiganwa gusimba no gutera iminana Javero na Diske. Urongoye ishyirahamwe ryo kwinonora imitsi mu Burundi Burundi Federation d'Athletisme du Burundi yari ishikiye ingozi ahabereye iryo higanwa. Ubona ko Dieudonne Kwizera nawe nyene yabaye umunonotsi rurangiranwa mu makungu yahanuye abo bakiri bato gukurikirana uwo mwuga wo kwinonora imitsi batibagiye ivyigwa vyo mu ishuri.
Izi nkino nizo zantumye nshobora kuja kwiga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nizo zatumye ndonka iteka nkongera nkaritera igihugu cacu nkongera nkaritera aho nize aho navukiye abandeze n'abo twabanye. Mwebwe guharuka muzozikunde kuko zirafasha mugabo muzifatanishe n'ivyigwa nk'uko mubibonye uyu munsi amashuri yo mu Burundi bwose yahuriye ngaho Ingozi ahujijwe n'iki n'izi nkino. Inkino rero zirahuza abatavuga rimwe, zirahuza abadasa, zirahuza abadasangiye imigenzo, abadasangiye imico, abadasangiye religion, abadasangiye ikintu icyo ari cyo cyose.
Umushikiranganji w'Indero Mufasoni Janvier Ndirahisha yakeje abahiganywe bose baba abatahukanye intsinzi canke abarushijwe atera kamo gwaruka na cane cane abigeme kwijukira inkino zo kwinonora imitsi. Icivugo c'ihiganwa ry'uno mwaka niduhimirize kwinonora imitsi mu gwaruka rw'abigeme mu mashure. Kuri uyu w'Imana kandi ihiganwa ry'abigeme mu mupira w'amaguru mu cicaro ca mbere ku rwego rw'igihugu ryari rigeze ku munsi wa 12 w'ihiganwa. PVP Buyenzi watsinze Rainbow 4-1, La Colombe watsinze 11-1 bine ku busa, Ubuntu FC wanganije na Lyon Star kimwe ku kindi, Fofira nawo wirahiye Christ Roi mu kuwutsinda ibitsindi 9 ku busa. Gushika ubu Fofira w'Ingozi niwe wa mbere ufise amanota 38 n'ibitsindo 59, umugwi wa kabiri ni PVP Buyenzi w'i Bujumbura ufise amanota 31 n'ibitsindo 76, ubwa gatatu haza La Colombe FC w'i Bujumbura nawe nyene ufise amanota 22 n'ibitsindo 25, uwa kane ni Rainbow w'Igitega ufise amanota 16 n'ide n'igibitsindo 20, uwa gatanu n'Ubuntu FC wo mu Kayanza ufise amanota 13 n'ide n'igibitsindo 18, uwa gatandatu ni Lyon Star w'Ingozi ufise amanota 12 n'ide n'igibitsindo 16, ubwindwi ni Christ Roi w'Igitega ufise ibitsindo 9 n'ide n'igibitsindo 42, ubwo umunani aribwo bwa nyuma haza 11 Etoile wo mu Kinama ufise inota rimwe n'ide n'igibitsindo 53. Umupira w'amaguru kandi imigwi iserukira bihugu y'abakiri bato n'abakuze iri mu myiteguro yo gukina inkino mpuzamakungu. Ni nyuma yaho amahiganwa yaba iryo mu cicaro ca mbere canke mu cicaro ca kabiri arangiriye. Umugwi w'abatarize imyaka 20 uriko witegurira urukino ruzowuhuza n'umugwi serukira igihugu wa Zambia Chipolopolo kwigenekerezo rya 13 ukwezi kwindwi n'umwaka ubwo rukino ni rumwe muzo gukuranamwo kugira haboneke imigwi serukira bihugu izokina inkino za nyuma zizobera mu gihugu cha Niger muri 2019 intamba z'abatarenze imyaka 20 zitegerezwa gukina inkino zitatu n'intamba z'abakuze zizobera mu ntara za Gitega Ngozi na Muyinga kugira ngo zitegurire urwo rukino ruzobatuma baja mu nkino za nyuma hamwe batsinze umurwi wa Zambia Bujumbura Evariste Nzikobanya nka Ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika rirabashikiza ivyimviro bitandukanye ku bibazo bitari bike mugira mwumvirize ijambo ry'intanga marara ari bashikiza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Tariki ya 8 y'ukwezi kwa gatandatu buri mwaka isizihiza umunsi mpuzamahanga wahariwe kubungabunga inyanja. Uyu munsi washyizweho kugira ngo uje wibutsa abantu akamaro k'inyanja ku buzima, kurata ubwiza bugaragazwa n'inyanja no kwerekana uruhare abantu bagira mu kwangiza inyanja. Insanganyamatsiko y'uyu mwaka ni ukugabanya ikoreshwa rya plastike no gushakira ibisubizo bimwe mu bibazo byibasiye inyanja. Inyanja zifata 3/4 by'isi, zikaba ari nazo soko ya 97% y'amazi akoreshwa ku isi. Izi nyanja kandi nizo zitanga icyakabiri cy'umwuka duhumeka, zikanafasha kandi mu guhumura ikirere. Ikindi nuko hafi icyakabiri cy'ibinyabuzima byose bikesha amaramuko yabyo inyanja. Inyanja kandi ziri mu biteza imbere ubucuruzi n'ubuhahirane, dore ko zikoreshwa nka bumwe mu buryo bw'ingendo. Nubwo hari byiza byinshi abantu bakura ku nyanja, ntibibuza ko 40% by'inyanja byangizwa n'ibikorwa bya muntu, birimo kwanduza inyanja n'inkombe zazo no kuroba birengeje urugero. Kimwe mu biza ku isonga mu kwangiza inyanja ni ikoreshwa rya plastike. Nibura buri mwaka toni 8 za plastike zijya mu nyanja. Abashakashatsi bemeza ko plastike zimaze kugira ingaruka mbi ku bwoko 650 ubw'amafi aba mu nyanja. Mu gihe hizizwa umunsi wahariwe kubungabunga inyanja, abatuye isi bibutswa ko bafite uruhare rukomeye mu kurengera no kubungabunga inyanja. Uruhare rudakwiye kwirengagizwa kugira ngo inyanja zizakomeze kugira akamaro no ku bandi bazatura isi mu bihe biza.
Iryo ryari ijambo ry'intanga marara ry'abashikiza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Mvua yangu yaweze kupona kwa vidonge sababu pana
Juti mweze mkuunda radio zwida Ameriki bigani ilo tuwaitua fiti mwaka kanya hani uvigaru kieto wa shimi ya kuwa mwadu teza matwi. Mwanda nye mkuri kilani bigani ilo vida atukuli radio yanyo, radio zwida Amerika.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.